yimuva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio 18 muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabaramukije ndabahikaze mu biganiro byo kuri no saha. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19, 25, 41 na 31. Aho ni mu Burundi, mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mwese. Ijwi rya Amerika turafite amakuru menshi avugwa mu karere k'ibiyaga binini no hirya no hino ku isi. Tuyahere ku hirya no hino ku isi aho mugenzi wacu Aloise Bigirimana agiye kudushikiriza ayo makuru.
Abasirikare b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo barisha abarwanyi 26 mu hari Islamic Allied bakorana n'abarwanyi b'umugwi witwaje ibirwanisho ADF ucuditse n'umugwi w'intagondwa wa leta ya Kiisilamu. Igisirikare cya Congo cyatangaje ayo makuru ejo kuwa kane kivuga ko casubije inyuma kandi comoye uyo murwi. Umuvugizi w'igisirikare cya Congo yavuze ko abo bagwanyi bari bateye ikambi ya gisirikare mu gisagara cya Ngite ariko abasirikare baca barabivuna. Inama yawo ntihijejwe amahoro n'umutekano ku isi yarongeye uwundi mwaka w'ibihano kuri Sudani yo mu manuko, harimwo kutagura ibirwanisho, ariko ngo nta gihugu na kimwe cyo ku mugabane wa Afrika gishashe muri ako kanama cyashyigikiye iyo ngingo ejo ku munsi wa kane. Ibyo bihano byatanguye gufatirwa Sudani y'umanuko mu mwaka uheze, igihe ubwicanyi bushingiye kuri politike bwanatumye hanaba uguhunga kw'abanyagihugu hamwe n'ubukene bw'ibifungurwa. Bitanu mu bihugu 15 bishashe muri ako kanama byaranse kwemeza iyo ngingo, nabyo n'Uburusiya, Ubushinwa, Cote d'Ivoire, Guinee Equatoriale na Afrika y'Epfo, ariko iyo ngingo yaruhiye kwemezwa kuko yari keneye gusa amajwi 9 kugira yemezwe. Umunyamabanga mukuru wawo ni Antonio Guterres jo kuwa kane yaragenye intumwa yiwe nshasha muri Somalia hafi amezi 6 wahoze ari intumwa yiwe yaranswe na Somalia aca arirukanwa. Umudiplomate w'Umunyamerika James Schwan ni wagiye kuba intumwa idasanzwe ya Guterres kandi yongere arongora umugwi wa ONU wagiye gufasha muri Somalia UNISOM. Swane agiye gusubirira umunyafrika y'Epfo Nicolas Haysom yirukanywe na leta ya Somalia mu kwezi kwa mbere amezi ane gusa agenywe muri ayo mabanga. Leta ya Somalia yababajwe n'urwandiko Haysom yarungikiye abategetsi ashikiriza amakenga afise kuri Muktar Robo yari umutegetsi muhari Al-Shababu, munyuma hitamo kwinjira muri politike kandi asaba kwitoza muri leta yo mu manuka ubushira uburengero. Umuvugizi wa ONU yashikirije ko James Schwan agiye kurungikwa muri Somalia vuba kugira catangura amabanga yiwe. Umwami wa Arabia Saudite Salman jo kuwa kane yasabye ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu gukorera hamwe mu kurwanya icyo yise inyifato z'ubugizi bwa nabi za Iran muri ako karere. Ibyo yabishikirije inyuma y'umunsi umwe umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu muri Leta Zunze za Amerika John Bolton avuze ko Iran ariyo yononye ubwato bune bwarimwo bubiri bwa Arabia Saudite arimo ibitoro ku nkengera z'amazi muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ibyo byagirije igihugu cya Iran cyarabihakanye kivuye inyuma. Arabia Saudite, Somambike na Leta Zunze z'Amerika cyakiriye inama y'ibihugu by'Abarabu hamwe n'abayisilamu mu nama idasanzwe yatumwe ko ejo kuwa kane. Riyade yasabye kwihweza ibya Iran hamwe n'inzira yo guharira ivu mu ico gihugu mu gihe hari ubwoba ko hari intambara ya gisirikare ishobora kwaduka muri ako karere. mutwigoro two guhagarika abimukira batubahiriza amategeko mu kwinjira muri Leta Zimwe za Amerika. Washington yarafashe ingingo yo gushiraho amatagisi yo ku rugero rwa 5% ku bidandazwa byinjira biva muri Mexique guhera ku itariki 10 z'ukwezi kwa 6 kuza. Perezida Donald Trump yabitangaje ku wa 4 abicishije ku butumwa bwiwe bwa Twitter. Gushika ikibazo cy'abimukira batubahiriza amategeko kirangiye, ayo matagisi azobandanya kuduzwa kuva ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi, yongera duzwe kandi ku bice bingana 25% kuva mu kwezi kw'icumi.
Radijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Turashimiye mugenzi wacu Aloys Bigirimana kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko turi kuri no site yacu ya interneti aho mushobora kuronka aya makuru n'ayandi. Adresi yacu ni www.radioyacu.voa.com.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini, abantu bagirizwa uruhara mu ihirikwa ry'ubutegetsi baherutse gufatirwa ingingo yo kwakwa amatungo bahawe iminsi 15 yo kujurira uhereye kuri uyu munsi. Iyo ngingo yatangajwe n'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika kuri uyu wa gatanu. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, Sylvestre Nyandwi yasabye ko abantu boreka kugereranya iyo ngingo n'ibyabaye muri mu 1972. Turi kumwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza tubwira ibindi kuri iyi ngingo. Eloge Wirikaneza, muri makeo tubwira umushikirizamanza kizigenza yoba yatanze imvo nyamukuru aya matungo yafashwe.
Egome Oriane, imbere yuko atanga imvo nyamukuru yavuze ko ahanini ibi abarishije kugira ngo agwanyiri ubuhari bw'imiti itangwa mu nyagirwa y'Abarundi mbere no mu makungu. Atatanga izo mvo rero nk'uko zimbagije, yavuze ati imvo ya mbere ni ukugira ngo aya matungo y'abantu bagize uruhara mu gushaka guhirika ku butegetsi n'abatunganije yamenyekane yo gwanya ikindi kiringo cy'umukuru w'igihugu wa 2023 abandi bakita icya kabiri leta n'ubutungane bakaba bishyiriye imyerekano imigumuko. Ngo rero abavuga ko bagiye mu migumuko kugira ngo amatungo yabo ntabandanye akoreshwa mu guhungabanya umutekano w'igihugu, kuko avuga ko ubutungane bufite amakuru ko abantu nibubanye bafite umugambi ngo kandi biyemereye wo kubandanya ngo bateze umutekano muke. Inzira kabiri avuga ni uko ingingo yafashwe mu ntumbero y'uko mu gihe abazokwamirwa n'ibyaha baheza amatungo yabo akaba ari yafasha mu gushumbusha abantu bivugwa ko bagize ko ingaruka n'ijya myerekano y'urwanda ikiringo cya gatatu bamwe biti cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cyangwa ikindi kiringo, ariko leta n'ubu nk'uko nabivuze ivuga ko yari imigumuko. Inzira gatatu avuga ati hari abantu bahunze bagirizwa ibyo byaha nyine byo gushaka gutembagaza ubutegetsi, none amatungo yabo yohava yononekara. Ati rero leta irahira yashyira umunwa yayo kugira ngo ayo matungo koko yononekara aba arafasha kubwa inyungu rusange. Muri make nizo mvo nyamukuru yatanze.
Loje Wirikaneza, uwo twibutsa niba hoba muri rujya rutonde rw'abantu bagirizwa ibyo byacanke bafatiwe amatungo, niba hari abashowe kuba bagize icyo bavuga kuri iyo ngingo y'ubushikiranganje?
Mu minsi iheze abatari bake bagize icyo bashinja ko nka Pacifique Ninahazwe ari mu mpirimbanyi akaba ari kuri urwo rutonde, nawe nyine yagizwa mbere kuba yagizwa n'ibyaha byinshi muri kino gihe leta imwagiza ibintu byinshi mbere no bimwagiza ko abandanya ateza umutekano muke abantu bafatwa bagakubitwa bakavugwa ko ari abantu biwe yasomye kugira ngo yonone ishusho y'igihugu. Yavuze ati ibi nta kindi biboneka atari ukwanka n'ukwankiriza abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega muri kino gihe. Ati ikindi naco iboneka ko mu gihugu ubutungane butigenga mbere hari rero n'urundi rwego rw'abavoka ruburanira bahuye n'amabi mu mwaka 2015 bakoze ibyaha bimwe twita by'agahomerabunwa n'ibyaha birabwa nabo ubutungane mpuzamakungu bwitwa kabibe. Ubwo bwego nabwo nyine bwari bwasohoye itangazo kuri uyu bwari bwasohoye itangazo kuri uyu wa kane aho bwerekana ibintu byinshi byarenzweho cyangwa byahonyanzwe mu bizwa nshingiro hamwe no mu mategeko agenga ingo n'imiryango mu Burundi. Mukubona abantu bafatirwa amatungo aho bavuga bati nk'umugabo n'umugore mu Burundi bivugwa ko iyo bariranye ubutunzi buca bw'umugabo n'umugore bukaba bw'umuryango bwabo bw'umuntu yari afite ku giti cyiwe n'ubwo baronkeye hamwe bati none ibyo bintu bifashwe mu gihe kandi itegeko mpanabyaha ry'u Burundi rivuga ko umuntu icyaha gikora ku giti cyiwe akabaza ku giti cyiwe n'ubwo baba barabiranye ntimubona ko amategeko yarenzwe mbere n'uburenganzira bwa kiremwamuntu bukaba buriko burahonyangwa n'iri tegeko rigenga ingo n'imiryango hamwe n'igitabo mpanabyaha cy'u Burundi n'ibyigwa shingiro bikaba biriko birahonyangwa. Nuko benshi babivuga rero ariko mu kanya navuganye n'umwe mu bashingwa manza y'abarundi yambwiye ati mbabye amategeko mu bisanzwe nambo ushyize amanza kibigenza yavuze ko abantu bafite imyaka cumi n'itanu yo kujurira ati bene izi ngingo ni ingingo zitungururizwa niko yabimbanije.
Hama tugarutse kuri iyo ngingo nyine y'umushikizamanza yoba yasiguye igituma yiyama abantu kutayigereranya n'iyindi ngingo n'ibyaha byo muri 72.
Egome oryane muri make brema yavuze ati urabye mu 1972 ingingo zafashwe n'ubutungane atarubanza rwaciwe ati kandi abantu bakabahabwa amatungo y'abantu bagirizwe badakiriye urubanza atari ku butiko biri abantu baragirizwe ubutungane basohora imitahe.
Urakoze cyane gose Eloge burikaneza kuri iyo nkuru uze kwiduha mu buryo burambuye mu kanya kari imbere. Urakoze cyane.
Urakoze nawe Rohiane.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika isamira niri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Urwego rucungera itangazamakuru mu Burundi CNC rwatangaje kuri uyu wa gatanu ko abanyagihugu bagiye kuzaba baraterera mu gikorwa c'ugo rwego. Nesto Abanku Mukunzi arurongoye yatanze umurongo wa telefone ukoresha urubuga rwa WhatsApp kugira bazoze barashikiriza ivyo baneguye vyonyene. Umurongo wa telefone ufise numero ya 79 7 7 7 7 niwo watanzwe n'urwego sense kugira abanyagihugu bashobore kuza barashikiriza utunenge batoye mu makuru n'ibiganiro bashikirizwa mu maradio n'imbonesha kure. Nesto Abanku Mukunzi arongoye sense avuga ko ari mu ntumbero yo gukebura ibimenyesha makuru amazi atararenga inkombe. Nubwo urwego sense rusanzwe rusuzuma amakuru atangwa ku munsi uyu arongoye ugo rwego havuga ko abanyagihugu bafise intererano nini nubwo amategeko atamategeko bazi ku mwuga wo gutangaza amakuru nayo kubibazo kubabaza ko hoba harimo intumbero yo kwaka ubwigenge ibimenyesha makuru. Nesto Abanku Mukunzi arongoye ugo rwego yavyiyamirije kubwiwe hasigura ko ari mu ntumbero gutsimbataza ubwo bwigenge biciye mu gukurikiza amategeko. Amakuru hano ku iradijwi rya Amerika arabandanya.
Irusenda ishirahamwe ry'abagore bo mu nkambi ya Rusenda iherereye muri territoire ya Fizi intara ya Kivu yepfo rirakangurira abavyeyi n'amashirahamwe yatandukanye gushishikariza abana n'abakobwa bakina umupira w'amaguru kuko babugarijwe n'ibibazo byo kutagira ibikoresho vya sport bihagije. Ni inkuru y'imenyesha makuru y'ishuri rya Amerika Vedaste Ngabo muri Rusenda.
Hirya no hino mu masita tanagize inkambi yo mu Rusenda usanga umubare w'abana b'abakobwa bitabira gukina umupira w'amaguru ugenda wiyongera bitandukanye n'uko byari bisanzwe mu myaka itatu ishize, ariko igeze kuri bimwe mu bibuga b'abakobwa bari mu kigero cy'imyaka 13 kugeza ku myaka 20 y'amavuko bakoreraho imyitozo bagutura umurundo w'ibibazo bahura nabyo.
Turacyafite ibibazo byinshi kuvana n'abaganga, turashobora kuvunikira mu itere nta muganga turonka atunyangure atuvura, ari gusanga uri umuntu ashoboye gukina ushobora gufasha bari abantu mu gihuvunitse rero nta muntu nta mugangura nka kuvure kugira nawe ucusubira mu iteka gashusanga itimiraguye mwako kanye bo kindi kibazo cyo bagihari kubizanye kubijanye ni jezi dufise ni jezi ndogo cyane umambara umwe gusa ucusanga arizo gumukinisha match usanga bitaryoshye cyane mu kibuga iyo turi tugeze tukagenda nko mu butinyanka kuko umuswi match manake tabikoresho dufise wo munsi wo muntu acasiba nka kina gariko sa yuko botuzanye ibikoresho vrema bibe ngaho bikenewe ku muntu agiye mu kwezi bashaka muhere zacyambara kimwe. Hari abavyeyi benshi bangira abana kintu mupira kubera yuko babibona umengo harimo ubumaraya ubuhumbu kandi atabuhumbu burimo.
Nubwo biruku aba bakobwa bakina umupira w'amaguru muri inkambi bavuga yuko nubwo hari ababyeyi babafata nk'indaya abandi bakabafata nk'ibirara kubera bahisemo gukina uyu mupira w'amaguru, ibo basangiye siporo ari cyo bafashije mu buzima bwabo bwa buri munsi. Manirakiza Rehema akinira ikipe y'inambi iri mu nkambi yo mu Rusenda.
Bidufasha kwinonora imitsi kwa tugira makwara ya cyane nago tugwara ngo ntakubera twamenyere siporo kandi yatugiye muri siporo tuvuyeho ntituruha kubera twabimenyere, ariko icyo nosaba yuko bodutumira twebwe abakinyi b'intamba bo muri nkambi ya Rusenda tukagenda gukina mu zindi nkambi cyangwa tukagenda hanze y'inkambi kugira natwe tugirane tubashe dutere.
Mu irushanwa ry'umupira w'amaguru rya Rayon risojwe ryari ryateguwe n'ishyirahamwe rya Urucyade ku bakobwa mu nkambi yo mu Rusenda no hanze y'inkambi. Kwizera Safi umuyobozi userukira abagore n'abakobwa bo muri iyi nkambi, hari icyo asaba ababyeyi babuza abana babo gukina umupira w'amaguru.
Iki nashobora kubabwira abamama ni bareke abakobwa babo basubire bakine umupira n'abandi bongereka kubera birya ni ibintu byiza cyane ku bana, ni siporo nziza biraryoshye ku bakobwa ni sawa naye kugira ibintu bitashoboka akagira ngo agende kugira ubumaraya nashobora kubigira kubera ariko arakina umupira umutima we wose uragaze ngo cyangwa ndagira siporo ejo turakina umupira hajye bice bigenda neza. Nukuri ba mama ndabamagara mwese bareke abakobwa bantu baze bakina umurerinda katunguru murongwe bose bareke abakobwa baze kukina umupira naraba mama yamaze kuvyara kabiri cyangwa katatu yabone ko afisi inguvu y'ukukina umupira nibaze kaze ku mupira baze bakine.
Eric Tangishaka ni umuyobozi ushinzwe imikino muri inkambi yo mu Rusenda anakurikirana umunsi ku munsi uyu mukino w'umupira w'amaguru ku bakobwa, avuga yuko ari intambwe ishimishije imikino y'abakobwa yagize mu kongera ubusabane ndetse n'imigenderanire hagati y'impunzi n'abaturage b'abakongomani bazakiri.
Iyi mikino y'abakobwa irafise akamaro kubera tuma abakobwa bo mu ikambi bamenyana n'abakobwa bo hanze y'ikambi, urumva ngaho oya bari ubucuti buje hagati y'impunzi z'abarundi n'abakongomani, hama bikadufasha guhuza abantu uko urumva muri iki gihe iyo abantu nk'ahantu nk'aya babonye urukino ruko rurahuza abakobwa baranezerwa cyane kubera mu minsi yahera nta mikino y'abakobwa yari ihari, baraja ku bibuga byo hanze y'ikambi bagakiniraho bakaja no mu bibuga byo mu ikambi bagakiniraho, urumva biranatuma byerekana yuko abakobwa bo mu ikambi badashobora gukumirwa kujya hanze y'ikambi cyangwa abakobwa bo hanze y'ikambi badashobora gukumirwa kwinjira mu ikambi.
Ishyirahamwe rya Urucyade rivuga yuko rigiye gushyira imbaraga mu mukino w'umupira w'amaguru aba bakobwa bakina kuko rimaze gutoranya abakinnyi 24 bazi gukina kurusha abandi barimo 12 bo mu nkambi n'abandi 12 bo hanze y'inkambi, aho iri shyirahamwe rya Urucyade rivuga yuko rizatanga ibikoresho ndetse rigashakira imikino ya gishuti ikipe y'abakobwa yo mu Rusenda mu mijyi igize intara ya Kivu y'Amajyepfo. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Urakoze cyane Vedaste Ngabo kuri iyo nkuru. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko turi no kuri site yacu internet ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com kandi no kuri Facebook. No kuri Facebook niho turi, murongo wa Facebook wacu ni VOA radio yacu. Reka duhere rero kuri wa mwanya wo guha abanywanyi bijwi rya Amerika akanya ko gutasha inshuti n'abagenzi. Ni ku munsi wa gatanu nkuko bisanzwe, imirongo ya telefone turayuguruye. Nimero ya telefone ni yayindi nyene mushobora kutwakura ko tukabahamagara, ni 1-202-441-931. Ndayisubiramo, nimero ya telefone mushobora kuduhamagara ko mutashe inshuti n'abagenzi mubifurize weekend nziza, ni 1-202-441-931. I tap it, aye, on the floor, aye, to the left, aye, Pastor P, to the right, respect, aye. You're the baddest. Everything you do to me, you drive me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, flex. Baby, dance. Life is too short, relax. Give me the keys now. Find them Miami, return in Mombasa. Find them Mombasa, to tie Chikari on my own. When you turn around and you turn me on, girl. The way you wind and you turn my roll. When you go down low, don't you hurt your mate. You know when you need honey. When you leave me alone, it's stuck in my head. Take it to my jacuzzi. Give it to you till you lose it. Come my holly, holly, baby. Tell me when you're ready. I just tap, aye, on the floor. I to the left, aye, to the right, I find in Miami, return in Mombasa. Find in Mombasa, to tie Chikari on my own. When you turn around, you turn me on, girl. The way you whine and charm my role. The top uyu ni Medi. Rero imirongo ya telefone iruguruye nkuko twababwiye. Duhere ku munywanyi w'ijwi rya Amerika yitwa Leonce. Amahoro neza, Leonce. Hello, Leonce.
Ndirimbo yitwa Amsini Niye. Murakoze.
Wifuza kutasha nde? Nitutaronka ku karirimbo, ni nde wifuza gutasha?
Nifuza gutasha onse wanjye ari Tanzania, Dar es Salaam. Aba nifuza no gutasha umugenzi wanjye ari Zambia muri Lusaka. Aba nifuza no gutasha papa na mama bari Muranza. Aba ntahije
papa na mama Leon. Papa na mama bitwa bande biyumve
Arsofin na Felix.
Bandanya
aba nkaba ntahije na mukuru wanjye yitwa Renova, aba ngaha mu gisagara cya Bujumbura aho bita mu Kamenge n'umufasha wiwe. Nkaba ntahije n'umugenzi Jean Claude ava mu Kanyosha. Nkaba ntahije na onkere wanjye ari Tanzania, Dar es Salaam. Nkaba ntahije n'abagenzi bose twiganye.
Senegale wose.
Bakoranye banze.
Ego, mu majambo make cyuko turasozera kuko nabandi bararindiriye ku murongo wa weekend uyiteguriye gute.
Weekend ngamutsaga rakabitumba ndayiteguriye neza ni bo. Yima mbimbo meza neza ni neza.
Uraza kuzoja ku kayi ku kiyaga.
Ba?
Uzogerageza kuja ku kiyaga Tanganyika.
Ego ni pas prepare era costa bi non da kuja kesh.
Nziza cyane. Komera ugira ibihe byiza.
Ego mena murako kimani baheza je.
Twese. Radio Ijwi rya Amerika isaminanira i Washington DC turi muri wa mwanya wo gutasha inshuti n'abagenzi mu bifuriza ibihe byiza turabandanya ku mirongo ya telefone turi kutwakira abakunzi b'Ijwi rya Amerika nimero ni 1-202-444-1993 murashobora kutwandikira ku rubuga rwacu rwa Facebook. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Ndabona ku murongo wa Facebook wacu abanywanyi ni benshi, hariho Elias ndukumwe nayo Kibati ati ndabakunda cyane Ijwi rya Amerika. Elias, nimero yawe ntiyaciyemo nubwo bari wayiduhaye ku murongo wa Facebook. Ku rubuga rwa Facebook ni benshi, hari uwitwa Muhamwimana Viane ati twa Viane nawe nyene arifuza gutasha, turagutasha na nimero waduhaye ariko nawe turakuramukije kuri Facebook. Muri benshi turababona Radio Ijwi rya Amerika. Tubandanya twakira ku mirongo ya telefone. Reka twakire uwitwa Jimmy Patrick. Amahoro neza Jimmy.
Namahoro.
Urahura komeye. Nduga ku ijambo, ni bande wipfuriza weekend nziza inshuti n'abagenzi?
Ego ifite weekend nziza umubyeyi wanje njene nibizi. Ifite weekend nziza abo tuvukana. Weekend nziza abarundi bose baba mu Burundi baba mu mahanga bose bani baheza
none
Jimmy.
Urakoze cyane Jimmy. None uherereye he kugira ngo bakumenye abo uhejeje gutasha?
Boje merereye muri commune Ntahangwa. Muri Gusenya Kamenge mirango ya kabiri ibara rya 14.
Jimmy Mukamenge, ni byiza cyane. Urakoze natwe kutwifuriza weekend nziza, nawe uryohegwe urunanirwe mu bawe.
Urakoze cyane namwe.
Ego, urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika. Radijwi rya Amerika, bamwe muri mwebwe bakunze ijwi rya Amerika, imirongo yanyu ntirikiracamwo. Turumva ko bashobora kuba harimwe ikibazo cy'akare cy'ikirere, ariko ndabona kuri Facebook Damas Nkishimana ripfuza gutasha inshuti n'abagenzi. Ndabona Leonard Niragira, ndabona Atuba nawe nyene yipfuje gutasha ku murongo wa telefone. Ndikumana Fifi Fulgence rifuza gutasha inshuti n'abagenzi. Richard Siniremera mu Burundi turakubona kuri Facebook, tukwifurije weekend nziza. David King Hatungimana nawe rifuza gutasha inshuti n'abagenzi, weekend nziza. Anastase Witumba munywanyi wacu kuri Facebook. Jerome Niyonkuru ku murongo wa telefone. Hope Justin Sibomana turakubona nawe ku murongo wa telefone, ku murongo wa Facebook nako turakubona, wifuje gutasha inshuti n'abagenzi. Radio Ijwi rya Amerika. Bahizi Richard nawe turakubona, Bahizi Richard mu Burundi nawe nyine yifuje gutasha inshuti n'abagenzi. Desire Niyonsaba muri benshi cyane gose, Desire Niyonsaba turakubona. Turabashimiye mwese rero mwakurikiye ibiganiro byacu n'amakuru yacu, namwe mwatahije mwanditse ku rubuga rwacu rwa Facebook, aha ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru. muri studio 18 mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye mu kubiye mfashije mu buhinga bw'ivyuma mubandanye mwumviriza radio Mukunda ijwi rya America.